Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwarambutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2018. Muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Abo mu runani rwacu amizero y'abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya, kandi ntabwo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza.
Uyo ni umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi Pierre Celestin Ndikumana avuga ko abanywanyi babo bariko barahagarikwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rwatanguye mu Ido n'Ido kuburanisha umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara mu Rwanda, hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Baramutse Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ikigo cya Leta z'Ubumwe za Amerika gishinzwe gutangaza amakuru ari nacyo Radio Ijwi rya Amerika rikomoka ko rikimenyesha ko cyababajwe n'ingingo yafashwe n'ikigo sense kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi. Ingingo yo kugara Ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikigo BBG kivuga ko naho abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bashobora gukurikiranira ibiganiro byayo ku mirongo ya migufi ya shortwaves kuri televiziyo no ku mbuga ngurukana bumenyi, umurongo wa FM aribwo buryo bwiza butuma abarundi bashikiriza iryo bagona. Ijwi rya Amerika niyo radio abanyagihugu bakura ko amakuru atohojwe neza kandi ataho yegamiye kandi atarinze tosorwa n'ubutegetsi. Kandi nguravye uko ivya politike byifashe mu Burundi, iradio irakenewe cyane kuruta ibi mu bindi bihe, niko BBG ivuga. Ikigo BBG rero kimenyesha ko kizobandanya gushyigikira Burundi mu gushyikiriza ibiganiro byizigiwe na bose kandi byatohojwe neza. BBG gisaba Leta y'u Burundi kwisubira ko kuri iyo ngingo, gutyo bikazofasha ko umutekano udahungabana kandi bikinge ubwicanyi, bikingire kandi n'abanyagihugu. Abandi bagize icyo bavuga ni ishyirahamwe CPJ gishinze gukingira abamenyesha makuru, risaba abategetsi b'u Burundi guhagarika iyo ngingo yafatiwe amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC. Ibyo CPJ yabishikirije jo ku munsi wa mbere. Abamenyesha makuru babiri batashimye ko amazina yabo amenyekana ku mvo z'umutekano wabo, babwiye CPJ ko iyo ngingo ari uburyo bwa Leta bwo kuzivya abatavuga rumwe nayo imbere ya referendumu yemirije. CPJ rivuga ko Burundi bwigeze kuba mu bihe kumenyesha makuru byari biteye imbere, ariko uwo mwuga wagiye urabangamirwa mu myaka iheze ku buryo ngo abamenyesha makuru b'Abarundi bashika ijana bahunze igihugu inyuma y'ibitero bakorewe iterabwoba mu gihe cy'icuka kibi cya politike cyabayemo no gushaka gutembagaza ubutegetsi nk'uko amatohoza yakozwe na CPJ abivuga. Ibiziga by'abantu bane bagendana n'abahinga babiri ba ONU bishwe bariko baratohoza ku bwicanyi mu ntara ya Kasai hagati muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo byaratowe ejo ku munsi wa mbere n'ubutungane bwa gisirikare bw'ico gihugu nk'uko amakuru ava mu butegetsi abivuga. Mu mushikiranganji wa Congo ajejwe agateye akazi na muntu Mari Ange Mushobekwa avuga ko abakora amatohoza ba Leta aribo batoye ivyo biziga bine by'abanye Congo. Abategetsi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bemeza ko abo bahinga bishwe n'abakora iterabwoba bo muhari Kamuina Nsapu binjiye mu bikorwa byo kurwanya ubutegetsi inyuma y'aho umukuru wabo yiciwe mu gitero cy'abasirikare mu kwezi k'umunani umwaka w'2016. Leta ya Trump igiye kongereza ibihano ku bavyeyi binjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko kandi babatandukanye n'abana babo kugira bace intege abandi bifuza kujabuka imbibe za Amerika mu mpisho. Mushikiranganje w'ubutungane yagabishije abavyeyi yavuga ati nimba winjiye muri Amerika witwaje umwana tuzogukurikirana mu butungane hanyuma tukwambure umwana nkuko amategeko ya Amerika abivuga. Jeff Sessions yabivuze ejo ku munsi wa mbere mu gisagara cha Scottsdale ni muri leta ya Arizona mu kiganiro cerekeye gukomeza amategeko. Yonge yavuga ati nimba ivyo mutabikunda ntimuzosubire kwizanisha abana ku rubibe rwacu. Sessions yavuze ko abantu bakuze bazofatwa binjiye muri Amerika biteye kubiri n'amategeko bazoca barungikwa mu butungane. Abana babo nabo bazoca barungikwa mu kigo kijejwe abimukira naco kizoce kibaha abo mu miryango yabo baba muri Amerika canke bashigwe mu bigo by'abikorera utwabo biba chungere. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump arashikiriza ko atangaza kuri uyu wa mbere nimba azokura Leta Zunze za Amerika mu masezerano mpuzamakungu ya nucleaire na Iran hanyuma yongere ashireho ibindi bihano. Perezida Trump yamye ashikiriza ko anegura ayo masezerano yo mu mwaka w'2015 yakuyeho ibihano byari byafatiwe igihugu cya Iran nacyo cemera guhagarika programme yacu ya nucleaire. Trump yavuze ko ayo masezerano yabaye mabi cyane Leta Zunze za Amerika yasinye. Yavuze ko ayo masezerano atazobuza Iran umugambi wayo wo kugerageza ibyo birwanisho. Ariko amaze ibihe agoberwa n'impande zose harimo abategetsi ba Buraya bagomba ko Amerika yoguma muri ayo masezerano na Israeli yagiriza Iran ububeshi hamwe n'amayeri.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije.
Nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815 ndetse n'ibihumbi 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 17070 ndetse n'ibihumbi 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mu gitondo cyo ku munsi wa mbere. Abagize umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara bitavye sentare ngo iburanishe urubanza rwabo mu idonido ku vyaha byo guteza imvururu canke uruhagarara mu banyagihugu bagirizwa. Sentare isaba ko n'abavukanyi babo bane bo mu mahanga bitaba sentare mu Rwanda bakaburanishirizwa hamwe muri uru rubanza. Inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa i Kigali.
Bombi mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, umwari Diane Shima Rwigara, mu mvura y'ubujojoba yitwikiriye ku mutwe igikoresho cy'amadosiye yifashisha aburana, agacupa k'amazi mu ntoki n'isaha ku kuboko. Nyina nawe Adeline Mukangemanyi Rwigara n'amadosiye mu ntoki. Buri umwe arinzwe n'abacungagereza babiri babiri. Uko niko abaregwa binjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru. Ubarebye ku masura barakomeye, ariko nanone mu ngano barananutse. Umucamanza ukuri intego kwiburanisha kimara guhamagaza baregwa akabamenyesha imyirondoro yabo n'ibyaha burunga kurikiranyweho byahise bica marenga ku idosiye ishobora guhindura isura. Amazina nka Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigaruba muri Canada n'abandi bavandimwe barimo Saverine Mukangarambe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Edimo Bushayija bakunze kwita Sacyanwa uba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo biyongereye muri iki kirego. Bitandukanye n'uko byumvikanaga mu rubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, aba bavugaga ko baganiraga n'abaregwa ku matelefoni ari naho hakomotse ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda bigasa n'ibigarukiraho. Ubutabera bw'u Rwanda burafata abavandimwe bane ba Diane Rwigara na Adeline Rwigara bari mu mahanga nk'abakurikiranywe bihisha ubutabera. Nubwo nta byinshi byavuzwe kuri iyi dosiye kubera urundi rubanza mu rukiko rw'ikirenga Maitre Gatera Gashabana yasabye kubanza kujya kuburana, umucamanza yavuze ko ubusabe bw'uyu munyamategeko umenyerewe mu manza zikomeye yifuza ko urubanza rw'abari mu Rwanda n'abari mu mahanga zatandukana. Nubwo umucamanza yavuze ko azabisuzuma mu iburanisha ritaha, Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barifuza ko urubanza rwaburanishirizwa hamwe. Barasaba urukiko gutegeka Madame Tabita Gwiza, Jean Paul Turayishimiye, Saverine Mukangarambe na Edimo Bushayija bakunze kwita Sacyanwa bari mu mahanga bakazita ubutabera bw'u Rwanda kuko ngo ibyo bakoranye nabo mu muryango wa Rwigara bifitanye isano. Kuri aba bane bari mu mahanga nta nyito y'icyaha kuri burumwe yigeze isobanurwa. Umwari Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rero rw'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2017. Ubushinjacyaha buramurega ko mu we yasinyishijemo hagaragayemo n'abapfuye. Aregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka mu biganiro yagiye yagirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka ntabigereho. Ku ruhande rw'uyu munyapolitiki avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo. Nyirumubyara Adeline Mukangemanyi Rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be b'abahanze barimo murumuna we Tabita Gwiza uri Toronto muri Canada. Mu myiregurire yavuga ko ibiganiro kuri telefone atayibonamo icyaha kuko ngo yatekerezaga abavandimwe akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo we Asina Paul Rwigara mu ntangiriro za 2015. Adeline Rwigara kandi arisangiza ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be, avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bwamwiciye umugabo. N'ibyaha nawe avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Kubera urundi rubanza rukomeye Maitre Gatera Gashabana yagombaga kuburana mu rukiko rw'ikirenga, byabaye ngombwa ko umucamanza mu rukiko rukuru asubikura urubanza. Maitre Pierre Celestin Buhuru yari yunganiye umunyapolitiki Diane Shima Rwigara. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, aba diplomate bazimwe muri ambasade mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ikigali Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PESI imbera kuri ryacitsemo ibice itangazamakuru n'abandi. Hari bazwa niba koko abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye bashobora kuzatumizwa n'ubutabera bw'u Rwanda kuburanira urubanza cyangwa se niba urukiko ruzafata umwanzuro wo kuzababuranisha badahari nk'uko byagiye bigenda kuri ba General Faustin Kayumba Nyamwasa. Ikizakurikira gishobora kuzamenyekana mu iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatanu. Akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Hari amakuru avuga ko abanywanyi b'umugambwe FNL irongowe na Agathon Rwasa bariko barafatwa hirya no hino n'igipolisi mu Burundi, bagirizwa ko bariko barigisha gutora oya muri kamarampaka yimirije. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka Burunani Amizero y'Abarundi Pierre Celestin Ndikumana, atangura yemeza ko ayo makuru ariyo. Tubatega amatwi.
Ego cyane, ayo makuru niyo abo mu Runani rwacu Amizero y'Abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya, kandi ntabwo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza. Ariko no bakarorero imwaro bafasha abantu ngo bariko barigisha oya muri province Bujumbura, benshi bakunze kwita Bujumbura Rirare muri komini Mutambu. Ejo bafasha abantu 15 ngo bariko baragirisha inama yo kwigisha oya, kandi ibyo bari babirekwa n'amategeko kuko turi mu bwiyamamazo y'ibyo bwiriza shingiro. Hanyuma hariho n'i Bururi barafashe umuntu nawe nyine nazira ngo ariko ariyamamariza oya n'igitega. Murumva rero hirya no hino hariho by'ukuri iyo nkuru niyo. Hariho abantu bariko barafatwa bazira ko bariko barigisha gutora oya, kandi ibyo bakabizira by'ukuri
batari bakwiye kubizira kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaratomora neza ko abantu bose bafite uburenganzira bumwe bwo kwigisha ego canke oya umwe wese bivanye n'ibyo yimbamwo bivanye n'ibyo ashaka ko birengana iyo nkuru rero niyo nkuko mwayumvise
muri rusangi boba banganike bamaze gufatwa ku makuru mufise
ku makuru dufise gushika uyu mwanya turiko turavugana barashika 21
muri iki gihe boba barihe
ari abusanga bapfungiwe ku mazone nkaho imwaro wapfungiwe muri zone bita Rorero muri komine bita Bisaka aho ni muri province mwaro abimutamu nabo bapfungiwe ku ikomine aho ni muri Bujumbura abo 15 uwibururi we yitwa Sindayiga ya Silva wewe ntituzi niyapfungiwe ko yafashwe n'imbonera kure zibiri uyo nawe ntituzi ngo araha bagenda bapfungirwa aho bafatiwe aba bamwe ku mazone abandi ku makomine ariko hariho uw'igitega ntaraheza gutohoza neza ibiwe ashobora kuba yajyanywe mu gipolisi gikuru
none ku bwanyu mubivuga ku iki
icyo tubivuga ko si kindi turabitera ibyatsi tukabigaya kuko muri iki gihugu dusanga umenga hari ingorane zikomeye z'uko umwenga ntawe ukigira icyo yubaha murabona nyine icyubahiro umukuru w'igihugu ashinze itegeko seni ikashingwa igikorwa cyo gutwikiranya iby'amatora ikatanga abiyandikishije bagahabwa uburenganzira bwo kuja kwigisha abateza kwigisha we bakayigisha abateza kwigisha yego bakayigisha urumva birababaje ko abantu boheza bagasubira guhihitwa bagasubira kuja gufata icyo tubivuga ko birababaje kandi birababaje cyane hariho n'ibindi byaduka sinzi ko mwabyumvise mukabimenya abantu biyitiriye urunani Amizero y'Abarundi witwa Reverie Niyimpa ataho byakabaye kuko siwe yandikishije urunani mu matora kandi ingingo y'umukuru w'igihugu mu ngingo yayo ya gatatu mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ritumirira abantu kuja muri kampanye mu ngingo yacyo ya gatatu baravuga yuko abarekuriwe kwigisha no kugira amanama ajyanye no kwiyamamaza ari abantu bonyine biyandikishije mugabo ugasanga uwo muntu nawe ariko aragira kampanye yo kugora abandi mu gihugu atiyandikishije atakinga kimaserukiye akaza nk'icyaduka akamureka nyine agakora urumva byari byatanguye neza tucyugurura mugabo kugera uyu munsi ni ukuri ibintu biriko bigenda nabi cyane uburyo twibaza ibyahindutse ibyo ari byo tukatangara tukumiza
none muri make ni ikihe muriko murakora muri iki gihe
icyo dukora si kindi ni ugusemerera tukavuga ibyo bintu bitariko biragenda neza tukabigaya kandi tukabandanya dusemerera kugira ngo ababijejwe bashobore kwikubita agashi seni ishobore guhanura kuko seni bimeze nk'uwo bita arbitre umuhagarika igihugu kino ubwo rukino rero ruriko rugenda nabi mu guhagarikiza ntihagire icyo bivuga ko bumva ko haba hari hagahaze tugasaba n'abajejwe intwaro rero kuko nibo batisi icyo bateza gukora kumvisha abantu babo kumvisha na cyane cyane abanywanyi bo mu mugambwe uri ku butegetsi ko boreka amatora akagenda neza abantu bakiyamamaza neza bagakura ubwo bwoba kugira ngo bareke n'abandi biyamamaze mu mutekano ntangere gutyo niyo demokarasi abantu bubahirizwe abantu bagira uburenganzira bumwe bareke guhihitwa ngo bariko barigisha gutora oya oya niyo twemera kuko ibyiryo shingiro rirakumira rifise utunenge twinshi cyane igomba kutugarukanamo ibintu bitari byiza na gatoya aricyo gituma tuvuga tutoya rero nibareka abantu bashikirize ibyiyumviro byabo
murakoze yari Pierre Celestin Ndikumana ayoboye umugwi w'abashingamateka b'urunani Amizero y'Abarundi yari kavuga ku banywanyi babo bariko bafatwa mu bice bitandukanye by'igihugu muri iki gihe turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
namwe
Urakoze Fidele kuri ico kiganiro umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPC Manirakiza Dismas yabwijwe rya Amerika ko bariko baratohoza kuri iyo nkuru bakaza kugira ico bashikirije baronse inkuru y'imvaho tukivuga ku Burundi ijwi rya Amerika nta kindi ryazize mu kugarirwa imirongo yayo ya FM mu Burundi atari ibihe bya politike ico gihugu kirimwo ivyo byavuzwe na Pancras Chimpaye avugira urunani Senared ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi hari mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe Chimpaye yatanguye avuga insiguro aha iyugarwa rya FM y'ijwi rya Amerika yahora isamiranira mu Burundi
ingingo yo kugara ijwi rya Amerika na BBC iri mu rukurikirane rw'intumbero y'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza nko gufuta amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byose byigenga bicemera gushyikiriza inkuru y'imvaho ku mari ariko arakorerwa mu Burundi ibyo rero twabyakiriye nabi ni nacyo gituma twasohoye itangazo ryo kwiyamiriza iyo ngingo kuko ni ingingo yerekana neza yuko bafashe intumbero yuko uwo batavuga rumwe atagomba kuvuga uwo batavuga rumwe ari nyagupfa aha rero ntawoheza ngo abidehe aho Burundi bwimirije ni hadi igizwe ashingiro rishasha no ryaboneka hoho inganda zizotikira kurenga uyu munsi tumbise n'amakuru yuko n'umenyesha makuru wanyu bamwatsi bikoresho
mukabona ko ku mpande zose haba ku gwego gw'ijuru rya Amerika canke ku ruhande rwa leta y'Uburundi aho turavuga nk'ugwego CNC rujeje kugenzura ngene ibinyamakuru bikora mu Burundi ariko rubarizwa muri leta y'Uburundi hoko gwiki
yaba CNC itwagwa mu menyesha makuru ni nacho giteye agahinda itwagwa mu menyesha makuru karenga ramazani yaba ngirango ari mu menyesha makuru afata ingingo asinibaza yuko yofata ingingo yo kugara iradio nk'ijwi rya Amerika ni nacho gituma icokogwa kwa ruko iyo sense yisubirako igasubira ikareka nyabona ijwi rya Amerika ligasubira gusamirana mu Burundi ariko kubera ko ingingo nk'izo ziva kwa Petero Nkurunziza sinzi ko ijwi rya Amerika rizoshikira Petero Nkurunziza kugira ngo rimwumvishe yuko yarenza karimbi ingingo yafashe irerekanye neza ataguhiga imanga yuko ubutegetsi muri Bujumbura ari ubutegetsi bw'igikenye ari ubutegetsi bufuva demokrasi ari ubutegetsi butumba umwidegenzo wabamenyesha makuru ahanibaza yuko rero nka leta ya Amerika twibaza ko leta ya Amerika ariyo yohamagara Petero Nkurunziza igasaba ko iyo radio yugurugwa
ntaho mubona rero mwebwe ijwi rya Amerika ryo baryarakosheje makosa yose ryagirizwa na CNC
nta kosa na rimwe ijwi rya Amerika ryakoze ahubwo ijwi rya Amerika dutwara tugidogera ko itaduha ikibanza gikwiye uyu munsi biragaragara neza yuko hari ubwoba bujanye n'ireferandumu ubwoba bujanye n'ibyirizwa shingiro Petero Nkurunziza adashaka kwagira n'umuntu n'umwe akakaza ngo avuge ibyo adashaka
Pancras Trimaye muvugira urunani senare de ruhurikiyemo imigambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
turabashimiye turabakengurukiye
yarakoze Diane ntazo kuri icyo kiganiro tugaruke mu Rwanda imvura imaze iminsi igwa ikabandanye guhitana abantu mu gitondo cejo abantu bashika kuri batatu barahitanywe n'imyuzurire y'imvura ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Assumpta Kaboyi Ayana amazi asuma y'umugezi wa Nyabugogo mu nkengero y'umurwa mukuru wa Kigali uwo mugezi umaze kuzura kugeza ubwo ikiraro cyahuzaga abaturage bo mu murenge wa Kanyinya n'umurenge wa Kigali batongeye kubasha kwambuka ndetse no gukorana ubucuruzi hagati yabo
no kuvuga ngo bakazi karahagaze no kugira ngo tugere mu macumbi yacu ni ikibazo birasaba kuzunguruka ku muhanda ugana mu ruhengero w'ishorongi tukazamuka tukabona guca mu mudugudu wa Bwimona bigasaba amasaha menshi akazi karahagaze ubu ngubu ingendo zahagaze
none twa twahanyuze ari macya cyane ariko ubu narindaje akazi ntashe nsanga byagenze gutyo
kuko twabonye mu gitondo bitarakabye cyane bikabije none aha kazuba kaviririshye aya mazi yo yaguteye ubwoba cyane nako kwa mbere tubona
muri aka gace kegereye umujyi wa Kigali hubatsemo amazi ari ku buhaname bukabije ku buryo mu ijoro ryakeye abantu batatu bari mu nzu imwe bahitanywe n'inkangu ijwi rya Amerika ryageze mu murenge wa Kigali dusanga abaturage bari mu gahinda gakabije ko kubura abaturanyi babo
umugore niwe warukari wumvise bikatse akurura umwana igihe yakamukuriye ngo amurenze urugi ruhita rwifunga umwana agumamo imbere
bamaze gutwara bamwe kwa muganga kubera ko hamaze nk'amasaha nk'ane bakirimo gushakisha mirango ubwo umuyobozi w'umurenge twe turi kumwe ndetse na polisi nibo badufashije tubasha kubona aho maruga tuyibona kakira
aduhungabanyije cyane akose ntiturasubira no gutuza no mu rugo twaraye twicaye na none
nta muntu wemerewe kujya mu nzu imvura iguye
murareka ibanyagire hanze
aho kugira ngo upfe wanyagire
abantu batatu nibo baraye bapfuye abandi batanu barakomereka ku buryo bajyanywe mu bitaro umuyobozi w'umurenge wa Kigali Emmanuel Rutubuka aravuga ko no mu minsi ishize hari abandi baturage babiri bari bahitanywe n'ibiza mu murenge ayobora uyu muyobozi asobanura ko byose biterwa n'uko abaturage benshi muri uyu murenge batuye mu manegeka akabasaba kwimuka ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga
ubushize hapfuye babiri uyu munsi hapfuye batatu ni ikibazo kuko dufite abantu batuye ahantu hahanamye benshi nk'iyo urebye aha duhagaze Kiruhura ugafata igiti kinyoni uko uzamuka mu murenge ugizwe n'imisozi rimwe na rimwe usanga abantu baranubatse bakubaka amazu mu by'ukuri adakomeye yayindi yubaka ukwezi inako umunsi umwe akarara yigiyemo ni ikibazo cy'amanegeka ariko ni n'ikibazo turiho dukoraho dukangura abaturage kuva kuhava kuko hashobora gusa gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bamaze kubibona.
Abaturage batuye muri ayo manegeka bavuga ko kwimuka batabyanze ariko nta bushobozi bashobora kubona.
Nta bushobozi bwo kubaka ahandi. Sinzi ukuntu umuntu azabigenza n'Imana yonyine yo kuturengera.
Ubu nta bushobozi buhari.
Kuko nta bushobozi ntaho kujya umuntu aba afite ubundi yakagiye.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko Abanyarwanda bagomba kumvira inama bahabwa n'abayobozi zo kwimuka hari amanegeka. Kwa gatatu w'icyumweru gishize nibwo bateranye inama y'abaminisitiri yihutirwa yarebaga gusa ku kibazo cy'ibiza. Nyuma y'iyo nama minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko leta yiyemeje kugoboka abangirijwe n'ibiza, ariko minisitiri Kaboneka avuga ko Abanyarwanda bagomba kuva mu manegeka ko nibiba ngombwa leta izakoresha ingufu.
Ishobora kuba ikibazo abaturage babyumve babyitabire kuko birakorwa mu nyungu zabo zo kurengera ubuzima bwabo, aho kwinangira akagumamwo ejo akazavamwo bajya kumushyingura ntabwo byaba ari byiza. Ubuyobozi rero dufite inshingano rimwe na rimwe zo kubikora, niyo bibaye ubundi ntitubyifuza, ariko bibaye ngombwa dushobora gukoresha ingufu kugira dukize ubuzima bwe.
Minisiteri ishinzwe ibiza mu Rwanda iravuga ko mu ijoro ryakeye hirya no hino mu gihugu abantu barenga 20 baraye bitabye Imana bazize ibiza. Aba baza biyongera ku mibare yari yatanzwe mu mpera z'iki cyumweru gishize, aho abarwaga abantu 180 bamaze guhitanwa n'ibiza mu gihe cy'amezi ane gusa. Leta igahamagarira abatuye aho bita manegeka kuhava vuba cyane, ku rundi ruhande abahatuye bakibaza aho bazerekeza kuko ubushobozi bwabo butabemerera kuba bagura ikibanza ahantu heza ngo bubake indi nzu. Mu mujyi wa Kigali ikibanza cyo guturamo kiri ahantu heza ntigishobora kuboneka munsi ya 1,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda hatabariwemo ayo kubaka inzu. Ibintu benshi batuye mu mujyi wa Kigali basanga ari inzuzi, ariko nanone hakibazwa uburyo abatuye nabi bategereza ko ibiza bibageraho kandi biza bitwara ubuzima bwabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 16 barishwe mu gitero cabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku isengero Katolika Notre Dame de Fatima ku mugwa mukuru wa Centrafrica Bangi. Icyo gitero cakozwe n'umugwi w'inkozi z'ikibi zikorera mu gice cyo ku mugwa mukuru kigwiriyemwo abayisilamu PKK. Mu bapfuye harimwo umupadiri Tungumale Baba. Abantu batekewe n'ishavu mu nyuma yaho barateye umusigiti uri mu gice cya Lakunga kiri ku mugwa mukuru Bangi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Centrafrica yasohoye itangazo aho yerekanye ko ibababajwe cyane n'icyo gitero cimbura mutima cyagizwe ku isengero Notre Dame de Fatima hamwe n'igitero cyo kwihora cyakozwe ku musigiti mu gice cya Lakunga. Ambasade ya Amerika yatangaje ko igandari yabapfuye muri icyo gitero hamwe n'abakomeretse muri icyo gikorwa cy'inkozi z'ikibi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko bagize icyo gitero atamutima bagira ngo ntibaserukira abakristu cyangwa abayisilamu. Bondi baserukira abanya Centrafrica. Iyo ambasade ivuga ko barondera gutuma haba ubwicanyi bwo kwiha inkumbi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyagihugu bose muri Centrafrica kutagwa mu mutego w'ubwicanyi n'ukwihora. Amerika ivuga ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Iriyamiriza yivuye inyuma ubwo bubisha. Ikaba yifatanya n'abanya Centrafrica baharanira amahoro. Amerika irumva ishavu rikomeye abanyagihugu bafise muri iki gihe. Yamara isaba abanyagihugu bose kuvavanura n'ubwicanyi bakagaruka mu ngo zabo kugira birinde ubundi bwicanyi. Amerika ivuga ko ubwicanyi butegerezwa guhagarara ku neza y'abana n'abanyagihugu bose bo muri Centrafrica.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri nusaha kuri mikro i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye namwe mwese muduteze amatwi, mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.